ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndabaramutije ndabahikaze mu biganiro byo kuri ino saha. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ku rubuga rwa internet turi kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Kazi mwese kuri radio yanyu. Ni biganiro dutegura tukabashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya y'ikiza cya corona. Kazi mwese. Abagendana ubumuga muri Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basanzwe bakora ubucuruzi bujabuka imipaka, bavuga ko bafite ibibazo by'ubukene kuva imipaka yugawe kubera ikiza cya corona.
Ushika ubuzima bwacu burabaye nabi cyane. Tubaye uko nyine turasaba tugenda turutsa turi ngaho tubonye aba ngo hari umugenzi arenganya tubonye agatuhangaga desanga sanfra uko nyine agatufasha.
Uyu ni Mishaki Matenga, umwe mu bagendana ubumuga agira ubucuruzi bwo kujabuka imipaka ya Congo n'u Burundi. Iyo nkuru hamwe n'izindi zerekeye amagara y'abantu mu karere k'ibiyaga binini harimo n'izivugwa hirya no hino ku isi turazigaruka ko mu kanya ikaze mu biganiro. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, uraho neza?
Urakoze Oriane, ndamutse nibaduteze amatwi muri aka kanya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarashikirije urwandiko umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ko Amerika yatanguye intambuko za mbere zo kuva muri OMS. Amerika nicyo gihugu cya mbere yifashisha OMS uburyo bw'amafaranga menshi ku miliyoni amajyana z'amadolari buri mwaka. Perezida Trump yashikirije ko OMS itabashije gutangaza kare ku kiza cya corona cyateye isi kandi ko iryo shyirahamwe ryahengamiye cyane ku ruhande rw'Ubushinwa. Umuvugizi wa Guterres Stéphane Dujarric yaremeje kuri wa kabiri ko ONU yaronse urwandiko rwa Trump. Ivavanura bwite rya Amerika muri iryo shyirahamwe rizotangura kujya mu ngiro ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kw'indwi umwaka w'2021. Joe Biden, umudemokrate azohiganwa na Trump mu matora yo mu kwezi kw'11, yashikirije kuri uyu wa kabiri ko mu gihe yotorwa ikintu cya mbere azokora ari gusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe OMS. Abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS nyine bashikirije kuri uyu wa kabiri ko hari byemeza birushiriza kugaragara ko umugera wa corona ushobora gukwirakwira mu kirere. Mukuru wabo bahinga barenga majana abiri ba OMS Dr. Maria Van Kerkhove yashikirije ko bamaze gusaba iryo shyirahamwe hamwe n'abandi kugira bemeze ko uwo mugera ushobora kuba mu muyaga no kwandukira kurusha uko biri muri iki gihe. Abategetsi ba OMS basaba ko ingingo zo kwikingira zikomezwa cyane cyane kwambara udupfukamunwa no guhana inta cyane cyane mu makoraniro y'ahantu hugaye. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yashikirije ko icyo kiza kirushiriza kwiyongera kandi kitarashika ku rugero rwa nyuma. Abahinga ba ONU bakora amatohoza bashikirije kuri wa kabiri ko hoba hari ibyaha byo mu ntambara n'ibihohotera ikiremwa muntu byaba byarakozwe mu ntambara yabereye mu ntara ya Idlib mu gihugu cya Siriya. Umugwi wa ONU wigenga ukurikirana ibyaha byakorewe muri Siriya washikirije ko abantu babaye mu mibabaro itagira uko yovugwa mu bitero byakozwe n'inteko za Leta ya Siriya n'abazifashe mu mugongo muri Idlib mu mpera z'umwaka wa 2019. ONU yemeza ko abantu bashika umuliyoni bateshejwe ingo zabo, abasivile barenga 500 baricwa muri iyo ntambara ya Idlib yonyene. Intambara muri Siriya imaze guhitana muri rusange abantu barenga 380,000 kuva igitangura mu mwaka wa 2011. Ibihugu by'Ubushinwa, Afghanistan na Pakistan bisaba ko inteko mvamakungu zirongowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziva muri Afghanistan kuko zabyiyemereye kugira ntiyongere kuvuka imirwi y'iterabwoba. Abashikiranganji b'ibyo bihugu bajejwe imigenderanire n'andi makungu babishikirije kuri wa kabiri. babishikirije mu gihe Amerika iri kirasaba leta ya Afghanistan n'abatalibani kunyarutsa kurangiza ihanahana ry'abanyororo kugira ibiganiro nyezina hagati y'izo mpande zibiri birindiriwe igihe kirekire bishobore gutangura amasezerano y'amahoro muri Afghanistan niyazotuma inteko zose za Amerika hamwe nabo bafatanije ziva muri icyo gihugu mu kwezi kw'indwi umwaka w'2021 nk'uko Amerika n'abatalibani babyemeranije mu kwezi kwa kabiri.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Perezida wa Mexique Andres Manuel Lopez Obrador arashika hano muri Leta Zunze za Amerika kuri wa gatatu mu biganiro byerekeye urudandaza na Perezida Donald Trump. Uru rugendo rushitse mu bihe Amerika igihanganye n'umugera wa corona kandi yimirije kwinjira mu bihe by'amatora y'umukuru w'igihugu. Rubaye kandi urugendo rwa mbere Lopez Obrador agize mu makungu inyuma y'amezi 18 ashikiriye ubutegetsi. Lopez Obrador yashikirije ko igikuru kimuzanye ari ugutanguza ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano mashyashya y'ubudandaji muri Amerika ya ruguru yatanguye gushyirwa mu ngiro ku itariki ya mbere y'uku kwezi kw'indwi. Aje kandi gushimira Trump kuko yahaye igihugu ciwe ibikoresho byo kurwanya ikiza cya corona.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104.3. Muri site yacu ya interineti mushobora kuturonga kuri web3@ radio yacu voa.com, kuri Facebook no kuri Twitter adresi yacu ni voa radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini Tuhere muri Kongo. Abagendana ubumuga muri Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basanzwe bakora ubucuruzi bujabuka imipaka ndetse no gutwara ubucuruzi buva mu gihugu cy'u Burundi buja muri Kongo bavuga ko inyuma y'amezi arengane imipaka ifunzwe kubera virusi ya corona bugarijwe n'ibibazo by'ubukene. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yagendeye bamwe muri bo tumutega amatwi.
Aba baturage bagendana ubumuga barenga ijana bari basanzwe bakora imirimo yo kwikorera imizigo bakoresheje amakinga yabo, aho bamwe twabasanze muri karitsiye ya Kavivira abandi mu Gasenga, bamwe bicaye n'abana imbere y'amakinga yabo abandi nabo bari kwibarabara. Batubwiye ko bugarijwe n'ibibazo by'ubukene byatewe n'uko imipaka yafunzwe kubera virusi ya corona. Meshake Matenga n'umwe mu bagendana ubumuga wo muri Uvira yavanaga imizigo mu gihugu cy'u Burundi akayizana muri Kongo.
Ibibazo tufite twebwe abamugaye abantu bagendana ubumuga baha kubera corona ni ingorane nyinshi cyane kubera umunsi batarugara frontiere twahora tujabukira mu Gatumba kuzana amashu, ibitunguru, ibiraya n'ifana. Mwanya ufite amahero kagura akagazi kiyawe kifana ukaza kugurisha ino muri Kongo hagufira mugabo umunsi barugaye frontiere kushika ubuzima bwacu burabahe nabi cyane. Tubaye uko nyine turasaba tugenda turutsa turi ngaho tusa tubonye aba ngo hari umugenzi arenganya tubonye agaduhanga desa nga sanfra uko nyine agatufasha byo nuko mugabo ni ngorane ushike muhira kugira uronge ikiro kimwe kibufu cyangwa butundagara usanga ni ngorane cyane kurara n'inzara. Mbere byari bimeze neza kubera twari tugenda tukazana nguwo bufu nyine hariya mu Gatumba tukazana n'ibitunguru n'ibiki ugasanga abagore bacu bakadandaza natwe turadandaza tugacurura ngigazi mu ifana ugasanga ubuzima bwatubereye neza cyane kandi bigusabiriza ntituhabura dusaba kabisa. Inzara iratwice muhira iratwice twicare muhira tuguma twicara guhera mu gatondo twicara n'abana ntiturasabi leta natwe idufashe baduhe inzira batugure natwe gatonya tura tugenda tuzane injya yuguza kuturabe ko tufasha abana.
Matabishi Cashman nawe ari mu bagendana ubumuga.
Mu Burundi tukuramo inzoga kandi no kujabukana bijya bikombokombo bijya imuzu bikebike kurenganya hajya kuri duhanye nibindi nibindi kumunsu sanze na ronse nk'ibyumbi 5 y'amarondi cyangwa ibyumbi 8 n'Imana yagufacije uronka nk'ibyumbi 10 ubu nayo tukironga kubera umupaka wa bugaye ubuna kazi tufise kubera njewe na kinga njewe nsoboro kukoresha taxi vero cyangwa montare
akabimvira kandi twasanze turi nabo Gustave nawagendana ubumuga yarasanzwe twari imizigo Ivan Burundi afite abana 10 avuga yuko kubera batagikora muri ibi bihe bajya bajya gusabiriza kubera ibibazo bo bafite mu miryango yabo
jo ubu mfite abana 10 babaye nabi kubera ndi hafi y'umupaka kubera nani namenyereye kuba hafi y'umupaka wangu manja bukanzana irengarenga nzana n'amazi n'amavuka mu Burundi bijye byose bigumya biguma bitufasha nga hafi y'umupaka kubera tu turi hafi y'umupaka wa Gatumba na mukavindi kubera ikorona ubu ibintu byose bibaye nabi cyane imboga byawe wacu mukavindira turi nabi cyane tucica ndakazi ndafashanya kandi leta igumetro itusukumira irazi kama abantu baguma barajya ariko ndabiryo mukuronga byo kujya mpaka kugendora seba
Matata Rubeni n'umuyobozi wagarariye abagendana ubumuga bikorera ibicuruzwa byambukiranye imipaka bigizwe n'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa asaba leta ya Kongo kuborohereza bakemera kuzajya bajya kuvana ibiribwa mu gihugu cy'u Burundi nkuko imodoka izabyemerewe muri ibi bihe imipaka ifunzwe Dorcas Ndamoso ashinzwe imibereho myiza abaturage muri Uvira aganira na Radio Ijwi rya Amerika yatubwiye yuko iki kibazo cy'abagendana ubumuga bari basanzwe bakora ubucuruzi bwambukiranye imipaka bakigejeje ku mashyirahamwe atandukanye ariko nta gisubizo barabona usibye yuko hari toni imwe y'umuceri bahawe n'amatorero kugira ngo bafashe aba bagendana ubumuga muri ibi bihe batari gukora kubera virusi ya corona Vedase Ngabo ku Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivuye
Ishyirahamwe rishinzwe impunzi ku isi HCR muri Uganda rivuga ko impunzi zishika kuri 50 arizo zimaze kwandura virusi ya corona izindi mpunzi zigera ku 3000 ziherutse kuva muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo ziriko zirapimwa indwara inkuru irambuye ni umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi ayidushikiriza
Umubare w'abantu bamaze kwandura icyorezo cya corona muri Uganda wigereje 1000 nubwo benshi muri aba bavuwe bagakira nuko bagasezerwa mu mavuriro nyamara bamwe muri abo ni impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye ariko cyane cyane zo mu gihugu cya Sudani y'Epfo Dunia Aslam Khan ni umuvugizi w'ishyirahamwe ryita ku mpunzi mu gihugu
52 refugees were tested positive out of the 52 positive cases
Impunzi 52 nizo zimaze kwandura coronavirus ariko amakuru meza nuko kuri abo 52 47 bo bamaze gukira n'abandi barimo kuvurwa inyinshi muri izi mpunzi zikomoka muri Sudani y'Epfo kandi ziri mu makambi ari mu majyaruguru y'igihugu igihe bakora ibipimo bagafatwamo iyi ndwara bari bari mu kato bivuze ko batashoboye kwanduza abandi mu nkambi nyamara iki ntabwo giteye impungenge nyinshi mu mpunzi kuko uretse ingamba zitandukanye zo kwirinda iki cyorezo mu makambi n'ahandi impunzi zituye zirimo kwambara udupfukamunwa hamwe no gukaraba intoki n'impunzi ubwazo zivuga ko zifashe neza mu kwirinda iki cyorezo nubwo zifite ibindi bibazo bikomeye nk'iby'inzara
impunzi ntizasigaye nyuma kuko amategeko yose yafashwe n'igihugu n'umukuru w'igihugu cya Uganda yafatiwe bose n'impunzi idasigaye nyuma mereye kuvyamagara turagerageza gukurikiza amategeko twahawe n'igihugu icya kabiri naco turagerageza gukurikiza impanuro za government ya Uganda tugakurikiza impanuro z'abaturongoye mu ma village kandi jembo na yuko ibintu biko biragenda neza
umubare munini w'impunzi zanduye coronavirus ntizituruka mu gihugu cya Sudani y'Epfo zituye mu makambi ari majyaruguru y'igihugu ako kari izina niko kavumbuwemo umubare munini w'abanduye mu gihugu kubera umupaka wa Elegu hagati ya Uganda na Sudani y'Epfo ugendwa cyane kandi akaba nariho umubare munini w'abatwara imodoka zambukiranya imipaka banduye bavumburiwe muri ako karere n'ubundi ariko ku mupaka wa Uganda n'igihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo haherutse kwambukira izindi mpunzi z'abakongomani zigera ku 3000 ariko ubu zose ziri mu kato
As you are aware that Uganda temporarily opened its border from 1st of July to 3rd of July.
Ati nko mubizi Uganda yafunguye imipaka by'agateganyo kumara iminsi itatu kugira ngo yemerere impunzi 3000 z'abakongomani zari zimaze amezi abiri zigotewe ku butaka butagira nyirabwo hagati y'ibihugu byombi. Izi mpunzi nshya zose ubu ziri mu kato, abashinzwe iby'amagara batangiye kuzikorera ibipimo bya korona kandi ku mpunzi 570 zimaze gupimwa nta n'imwe irafatwamo ubwo burwayi. Ariko ibi ntabwo byatuma tudakomeza gushyira ingamba zitandukanye zo kwirinda kugira ngo tube twiteguye neza haramutse habonetse uwanduye.
To be able to deal with any emergency situation.
Imibare mishya y'abanduye iki cyorezo mu gihugu iherwa gutangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abanduye bamaze kugera ku 953 ariko 743 kuri bo akaba amaze gukira icyo cyorezo. Ku bantu basaga 210,000 bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara bijyanye na corona 19. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Leta y'u Rwanda yatanguye umugambi wo gupima abantu umugira wa corona virus ku bwinshi. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Umujyi wa Kigali wahisemo ahantu hatatu barimo gupimira. Aho ni Stade Amahoro Remera, kandi Kigali Nyamirambo no ku ishuri ry'ubumenyingiro rya Kicukiro. Abashinzwe umutekano mu muhanda bahagarikaga umuntu yabagenda n'amaguru, imodoka ndetse na moto bakabasaba ko bakwipimisha. Uwemeye yahitaga ajyanwa n'abakozi ba RDC bakabanza gufata umwirondoro we na nimero za telefone ye, hanyuma agasobanurirwa uko ibizamini bifatwa. Uwemewe gupimwa bamusabaga kwasama cyane bagafata amacandwe. Uyu musore yari arimo gusobanurirwa uko ibizamini bifatwa, nawe agakurikiza amabwiriza.
Nitwa Hamimu Munyanyeza.
Wafa msehoro ujimu. Hanu mbi wikozo, uraza kumbusa humo kwa hivyo gato. Ako ima na seganda na kwa na uzeri kuwa raza, vuga A.
A.
Kwa mizu vuga A.
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 A. Vuga A.
A.
A. A.
A.
Abaje kwipimisha bose babisabwaga na polisi ku mihanda, ariko nabo bakagaragaza ko babishaka. Kubavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko ari igikorwa bishimiye.
Narinde kujya ku kazi, ariko umupolisi yamagaritse ati haza umuganga ushinzwe gupima, aratubwira ati hari igikorwa bari gupima, ati umuntu areba uko ahagaze. Nanjye nk'uko nyobora abaturage mu mudugudu wa Byimana, ndavuga ati reka nanjye njye kureba uko mpagaze, ku buryo nanjye na mara kubona ibisubizo byiza nkabwira n'abaturage banjye bakaza muri iki gikorwa nabyishimiye. Niyo mpamvu no kazi nabiretse kujyayo
hano kwa Rwahama nje nzakomeza mu mujyi. Mura n'umupolisi yambwiye ati barakariya. Mura n'umukozi wa RBC yambwiye ati barimo gupima iki cyorezo turimo, byaba nanjye ngombwa mbanze nkareba nanjye ko naba mpagaze. Kwa na hano enchi wenda wano wabashize mukate juu mundi wakavayo situmenya niba wendo woi ya wera chize burundu kuko uramutwara konji kwa mjana handi chao kwa famu kare kwa jamukandi chawari chivazo nanje nsanzo na wanyifiti mwenye njezo wazi alikuwa kuburi mukazi ubuwi ujie kufati minsi mnyinchi utari mukazi itewe nuko wabo wanduji.
Umuyobozi wa RBC wari mu bakurikiranye uko iki gikorwa kigenda yabwiye itangazamakuru ko gupima abantu ubasanze aho bari bibafasha gukora ubushakashatsi bubagaragariza uko icyorezo gihagaze. Ni Dr. Nsanzimana Sabi.
Twatangiye igikorwa cyo gupima abantu bari kugiye mu kazi, biraza no gukomeza ku mugoroba n'abari kuva mu kazi. Impamvu twabikoze uku ni ukugira ngo tumenye ishusho y'icyorezo mu buzima abantu baba barimo. Ubusanzwe twajyaga dusanga duhamagara abantu icyiciro runaka tukabapima, ariko kubikora nka gutyo utomboza biguha ishusho y'abantu utagombereye icyiciro runaka. So ni ishusho y'igihugu y'ubuzima bw'abantu muri rusange ushaka kumenya. Turapima abajya mu kazi nimugoroba, tugapima abataha, biraguha ishusho nyine y'abantu uko iyo babyutse bagiye ku kazi n'iyo batashye uko icyorezo cyaba gihagaze.
Ikigo RBC gisobanura ko usibye gupima abantu bagenda mu mujyi wa Kigali mu ntangiriro z'icyumweru gitaha, RBC izatangira no gupima binjira muri uyu mujyi baturutse mu ntara guhera ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Dr. Nsanzimana asobanura ko bateganya gupima abantu 200,000 mu mujyi wa Kigali n'abagera ku 300,000 mu bawinjiramo mu gihe cy'icyumweru kimwe. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC gitangaza ko muri iki cyiciro kizasoza gipimye abantu bagera ku 500,000. Umuyobozi wa RBC asobanura kuwapimwe abone igisubizo cye hifashishijwe telefone iye nyuma y'amasaha 48 RDC gasobanura ko iki gikorwa kizajya kiba buri byumweru bibiri
ni gikorwa cyunganira kumenya kusesengura gusobanukirwa n'icyorezo cyangwa tubikora buri byumweru bibiri tubisubiramo tunahindura uburyo tubikora biratuma bamenya ko bahagaze ariko twe biraduha ishusho y'icyorezo muri rusange
muri ibikorwa byo gupima umuyobozi wa RBC asobanura ko buri muntu wese upimwe atanga amafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 kugeza ku ijana kugeza ubuhashingiwe ku byo Minisiteri y'Ubuzima ivuga irasobanura ko hamaze gufatwa ibipimo 147,404 muri aba hakaba harasanzwemo abantu 142,000 basanganywe virusi ya corona abagera kuri 480 bamaze kuyikira mu gihe 559 bakirwaye batatu bamaze gupfa Minisiteri y'Ubuzima yasobanuye ko araye yitabye Imana ari umusirikare wa RDF w'imyaka 51 wari mu butumwa mu mahanga ariko ministeri kavuga ko yarasanzwe afite ubundi burwayi igihugu yarimo ntabwo cyatangajwe Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Mu Burundi bamwe mu batunze amamodokari mu gisagara cha Bujumbura barashima indinganizo nshasha z'ikigo Otrako kijejwe gutanga impapuro zemeza ku imodoka zikwije ibyangombwa Yamara haracari utunenge ku bintu bimwe bimwe birangwa n'icyo kigo mugenzi wacu Desire Hatungimana arabitubwira
Bamwe batunze amamodokari mu gisagara cha Bujumbura na cyane cyane abatunze imodoka zunguruza abantu n'ibintu barashima ko Otrako yahinduye indinganizo kandi kwikoresha uburyo bwa none uno mugabo atunze imodokari yunguruza abantu
urabona ubunye twahora tuyiriha ku mezi atatu mugabo ubunye tuzoyiriha ku mezi atandatu akarusho karimo cyane kuko urumva bica ucuriha kabiri mu mwaka kandi urumva kwerako twahora tuyiriha 23000 sa mu mezi atatu ariko ubunye tukaba tuzoriha 59 mu mezi atandatu ndumva harimo akarusho naho babifatiye hamwe tukayatangira rimwe tutiteguye niyo umaze kuriha naho iyo dokumenti iba yasigaye yo bakurindirije kubera amakarata yasoba warihiye kubu yafise umuroraje nta kuvugisha
naho hari abashimindinganizo nshasha y'icyo kigo amahinyo ntabuze nkuko bivugwa n'abatunza mu modokari kubona icyo kibanza gisuzumirwamo mu modokari ari kimwe unakavuga ko batonda ari benshi agasaba ko uhogira igihindutse
gusa nuko usanga dutonda yo turi benshi gusa icyo bari bakwiye kudufasha bari bakwiye kudufasha tukaja mu tubiro twinshi aho turihira pana kujuragirika dutonda tugira gute
hari yandi mahinyu abatunzi imodokari bagiriza ikigo cya Otrako nuko gikwega amaguru mu kubaronsa icyo cyemezo akavuga ko bama bagiraniye ingorane n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara iyo ikiringo cy'agapapuro mfata kibanza bahabwa carangiye
novuga yuko ubu ari ikintu twovuga kinini nya bikiduhoboye amaboko mu gongo ni ku kintu cerekeye agapapuro baguha kaya agapapuro baguha ukamara seti juru iyo rero seti juru zibaye expire zibaye guhera ugahura n'umupolisi mu ibara ntacumusiguri akubwira ngo zana wagenda hariya ngo nituraheza umva ico kintu botegeza kuciga bakiraba umva muri ico gihe rero je nibaze uko bogerageza bakaraba ngene nabo bogahinyanyura uyu muntu agiye kuyirondera bakaguha batakaguha nawe izo seti juru ugiye kukarondera ngo shishike ukaronka
iri foko bari bakwiye kugira ngo uwo munsi nyene basi uwo munsi nyene we ko washikire ucura rugiye ijanye
ubuyobozi fata kibanza bwa Otrako buratahura imyidogo y'abatonzi imodokari umuyobozi mukuru w'ifata kibanza bwa Otrako akavuga ko ubu abanywanyi boroherezwa iyo bituye iyo shira hamwe
iyo ngorane turamaze kuyibona abanywanyi bamaze kuza kubivuga ngaha twebwe icyo dukora ubwa mbere ejo tubanza kongerereza ikiringo ako kajya karesi baba bahaye kamara ariko rero uretse kongera icyo kiringo tuko turakora ibishoboka byose kugira ngo izo ngorane z'uko kajya karesi gahera idokima barondeye itaraboneka bive mu nzira twarashoboye gukura mu nzira ikibazo cy'ikihari cy'uko bamwe twasaba bene imidoka ko bishikira ngaha kubera ikibazo cy'amaforce cyabaye cyinshi icyo twa turakibangira ko ubu umuntu atari hafi ashobora gukurungi ku muntu akamutorera impapuro z'umuduga canke akanamurungikana imodoka kuza kurondera izo mpapuro z'umuduga
mu mfondo Ndagijimana asanzwe agejejwe ibibazo by'ubutunzi n'abakozi muri iryo shyirahamwe asigura ko kubona ibyo byemezo biteba kuboneka ari ikibazo cy'ubuhinga kandi kiko cyatorega umuti
kubera isisezo turakoresha nishasha abakozi ntibaragera ku rwego twavuga tuti barayimetriza turacyafise rero ibyo kumenyera ariko tubibaza ko bigenda bitera binyaruka kurusha ubwa mbere uretse ivyabaye mu mezi ya mbere batari bwamenyere na gato byateje cyane ubu ibishasha byo biranyaruka twifuza rero yuko twoshika ku kwego guko noneho umukimuni wanyi bitabangwa ko garuka ko muri iyo minsi twa twamuhaye kandi ihera twamuhaye cyangwa mwaciwe yaje kurondera nico kivuzo nibyo turakora twa takoresha byose kugira ngo ibyano bose bahari nzitizi zituma impapuro z'umuduga zitaboneka mu mwanya umaraka kajya karesi ziveho zose
ubuyobozi bw'ikigo cya Otraco bugatera kama igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu barabara kuraba neza kugura urupapuro mfata kibanza bwongerejwe ikiringo gutanga icyemezo gishasha cerekana ko imodokari ikomeye hakoreshejwe ubuhinga bwa none byatanguye mu kwezi kwa 12 mwaka uheze 2019 aho hambere uwutwaye imodokari yiwe ihejeje gusuzumwa yatahukana icyo cyemezo citwa control technique ubu abaronkejwe urupapuro vyihuta bavuga ko barindira iminsi ndwi
ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza kimwe mu byaranze amateka uyu munsi mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana arabidushikiriza
ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1949 leta ya Afrika y'epfo yemeje itegeko ribuza abazungu gushyingiranwa cyangwa se gukundana n'umuntu uwo ari we wese badahuje ubwoko umushinga w'iryo tegeko wari watanzwe na leta y'agashaka buhaki yagenderaga ku matwara y'irinda koko mu rwego rwo gushimangira gahunda yayo yo gutandukanya abantu kuva icyo gihe abaturage ba Afrika y'epfo basabye kwiyandikisha bakavuga ingeri y'ubwoko barimo muri bune bwemejwe n'itegeko rigenga ibarwa ry'abaturage ryo mu mwaka w'1950 hakaba hari abazungu ibyotara abahinde n'abirabura bikaba rero byari bibujijwe gushakana hagati yabo iryo tegeko rimaze gutorwa abantu benshi batawe muri yombi baregwa kuba batararikurikije iryo tegeko kandi ryasesaga amasezerano y'Abanyafurika y'epfo badahuje ubwoko bari barashakanye bari mu mahanga ryavuyeho mu mwaka w'1985 risimbuzwa irindi ryemera ko abantu badahuje ubwoko bashobora gukundana no kubana
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yafite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 7325, 9685, 9815, 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13630, 15460, 15675, 17530, naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6040, 9470, 10170, 13630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Shortwave. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Aho ni naho turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha. Tubashimiye Mugbiri ya Baro yadufashije kwegeranya amakuru tubashikirije. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Nabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza no kubandanya kumviriza Radio Mukunda ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika. Yabai, if it's for Jackie, Radio, if it's America, Yabai, if it's for Jackie, Uguche, you go to Moon, Yabai, if it's for Jackie, Uguchangi Jambo, Uanagi Ugu, Yabai, if it's for Jackie.